bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radiju ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Nchuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Joe Diane Nahazwe
na Fidel Niyongabo.
Zimwe mu ngingo nkuru z'amakuru tugiye kubashikiriza: icegera cy'umukuru w'intwazangabo muri Kongo yagendeye aba mu misozi ya Minembwe iherereye mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Twamusabye kugira ngo ikazigende asekirize population ibintu byose, kugira ngo rero noneho haba umutekano bivuye muri leta, kuko leta niyo yabuze.
Uyu ni umwe mu bayobozi b'abanyamurenge bo muri territoire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Kongo, yumvikanisha ingene amahoro yogaruka mu karere kabo. Imiryango 15 yo muri Kenya yaburiye ababo mu isanganya y'indege mu bwoko bwa Boeing 737 Max mu kwezi kwa gatatu no mwaka yansindishije akababaro yemerewe n'iyo kompanyi ya Boeing. Ifatwa ry'ubwato bw'igihugu cha Iran bwikekwa ko bwarimwo ingunguru z'ibitoro kongereje icuka kibi kiri hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Urwego rwa gisirikare muri Sudani n'urunani rw'abaharanira demokarasi byashitse ku masezerano yo gusangira ubutegetsi. Idonido izo nkuru zose duce ku masonga ni mukanya isase, mugume ku maradio yanyu, mwongere mudukurikirane kuri internet wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Duhere ku makuru avugwa irya nino na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel,
urakoze Diane. Duhere ku makuru yerekeye Iran ifatwa ku nkengera z'ikigobe cya Gibraltar no musubira ku munsi wa gatatu muri ntunga w'iyindwi y'ubwato bunini cyane bw'igihugu cya Iran bwikekwa ko bwari butwaye ingunguru imiliyoni zibiri z'ibitoro by'ico gihugu, byongereje icuka kibi kiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Abategetsi ba Iran bavuga ko ifatwa ry'ubwo bwato muri indwi ryakozwe n'inteko zidasanzwe z'Ubwongereza ryabaye ku mabwirizwa ya Amerika. Ubwo bwato buvurwa ko bwariko butera buja mu gihugu cya Siriya. Abategetsi ba Iran bavuga ko ifatwa ry'ubwo bwato rikiye kubiri n'amategeko yamara abategetsi b'Ubwongereza, bavuga ko bariko bubahiriza ibihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye leta ya perezida w'igihugu cya Siriya Bashar al-Assad. Umuhanuzi mukuru wa perezida wa Amerika John Bolton yihutiye kwakira neza ifatwa ry'ubwo bwato bw'igihugu cya Iran. Mu butumwa bwiwe ku rubuga Twitter, Bolton yavuze ko ari inkuru ishimishije. Amenyesha ko ubwo bwato bwari butwaye ibitoro by'igihugu cya Iran mu birenga ku bihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yavuze ko Amerika n'ibihugu bicuditse bizobandanya gutuma abategetsi ba Iran na Siriya badakura inyungu mu budandaji butemewe n'amategeko. Abategetsi b'ibihugu by'Iburayi bariteze inyishu ya Iran mu bisa n'uko iyo nyishu izo kwibonekeza mu kigobe cya Hormuz. Iran iza yaragirijwe na Amerika ko yageramiye ubwato butari buke butwara ibitoro mu kigobe cya Hormuz. Urwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu cya Sudani muri iki gihe n'urunani rw'abaharanira demokarasi bitashitse ku masezerano yo guhagarika ubutegetsi yo gusangira ubutegetsi mu kiringo ufata kibanza kizoshikana ku ntwaro y'igisivile. Ayo masezerano arimo gushyiraho leta yigenga iyobowe n'umushikiranganji wa mbere. Mu kiganiro yabamenyesha makuru no munsi wa gatanu, intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Mohamed El Hassan Rabat yatangaje ko izo mpande zibiri zumvikanye ku byerekeye gushyiraho urwego rwigenga. Ubuyobozi bwagwo buzogenda buraherekanywa hagati y'igisirikare n'abasivile mu kiringo cy'imyaka itatu canke irenga gato. Ku bwa Rabat, izo mpande zompi zarumvikanye kandi ko urwo rwego ruzoba rubwizwe n'abasirikare batanu n'abasivile batanu. Hazo kwiyongera ko kandi kibanza cy'umusivile azwi azi ibya gisirikare. Ayo masezerano yashyizwe ko inyuma y'iminsi ibiri y'ibiganiro bikomeye byabereye ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum, bishobora guhagarika uruhagarara rwa politiki rwari ruhari kuva igisirikare gikuye ku butegetsi president Omar al-Bashir mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2019. Ibiganiro byerekeye amasezerano yo gusangira ubutegetsi byari byasambutse ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu, igihe inteko zijeje umutekano zagerageza gushwiragiza abari mu myerekano imbere y'icyicaro gikuru cy'igisirikare cy'igihugu mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Abantu barenga 250 barishwe kuva umugomoko wo kwiyamiriza president al-Bashir utanguye mu kwezi kw'12 mu mwaka weze w'2018. mwandanya kumviriza makuru yo hijyano hino tubafitiye muri aka kanya. Imiryango 15 yo mu gihugu cya Kenya y'abantu biswe mu isanganya ry'indege mu bwoko bwa Boeing 737 Max mu gihugu cya Ethiopia mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bari yamirije icyumviro cashikijwe ni societe Boeing cyo kubahindisha akababaro mu kuvuga ko bazokwitwarira iyo societe muri sentare. Umushingwa manza w'iyo miryango Irungu Kangata yatangaje uno munsi kwa gatanu ko ababuranira biyamirije ibiganiro byo bira hanze ya sentare. Isosiyete Boeing ihanganye muri iki gihe n'imanza zitari nke zashingishijwe kuva indege zibiri z'iyo sosiyete zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max zigize impanuka. Imiryango y'abari mu ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max, isosiyete y'indege itwara abantu, yagize isanganya mu mazi yegereye igihugu cya Indonesia, bariko barondera kumvikana n'iyo sosiyete Boeing. Yamara imiryango y'abapfuye mu isanganya ry'indege itwara abantu y'igihugu cya Ethiopia, Ethiopian Airlines, barindiye gushika hari ivyinshi bimenyekanye ku vyerekeye isanganya ry'izo ndege zibiri. Isosiyete Boeing yatangaje ku munsi wa gatatu ko izotanga miliyoni 100 y'amadolari agenewe gufasha imiryango nabo impanuka zibiri z'indege zayo zagize kwingaruka. Izo mpanuka zibiri zahitanye abantu 346. Abanya Algeria bihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara no munsi wa gatanu aho basaba ubuyobozi bushasha bugendera kuri demokrasi muri Algeria bahimbaza kandi intaya yo kwikukira igihe gucaba mu gihe ingingo zikomeye zerekeye umutekano zari zafashwe. Abantu bihumbi n'ibihumbi bafite amabendera y'igihugu ku rutugu mu mutwe no mu gikiriza baje kumugwa mukuru wa Algeria Alger uno munsi wa gatanu mu myerekano. Mu bisanzwe uno munsi wari umunsi w'akaruhuko ugenewe guhimbaza intaya yo kwikukira igihugu cyabo canose mu mwaka w'1962. N'indwi igiri ya 2000 yikwirikiranya y'imyerekano yakuye ku butegetsi President Abdelaziz Bouteflika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2019. Abari mu myerekano bariko kandi berekana ishavu ryabo kwihagarikwa mu ndwi heze ry'abantu batari bake berekana ibimenyetso by'ababerbe na Rakdar Burega umuse kombata ngwingwano yo kwikukira kw'igihugu cya Algeria. Abategetsi bagirije abo bantu ko bariko bageramira ubumwe bw'igihugu mu bwimbaza karanga kabo ku Berber. Bongeye bavuga ko Rakdar Burega afite imyaka 82 ariko aci inkokora igisirikare mu kunebagura umutegetsi mukuru w'igisirikare. Imyerekano y'uno munsi wa gatanu abategetsi barungitse igitegeri kinini cyane cy'abapolisi batse ababerber amadarapo abaranga. Abateguye iyo myerekano y'uno munsi wa gatanu bizeye ko izoha ingufu shasha umuhari wabo wiciyemo ibice ku byerekeye kugene hoba ihindukarirama mu gihugu.
Akoze mugenzi wacu Fideni Yongabo kuri ayo makuru avugwa ijya hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika mukomeje kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu vewa akaburungu.com. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanya. Avuga mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu by'umutekano ayicegera cyo utwara igisirikare muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Lieutenant General Gabriel Amisse Tango Fort yagendeye kuri uno wa gatanu abanyagihugu ba mu misozi ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Yemereye abanyagihugu ko ikibazo c'imirwi irwanira muri ako karere catumye abarenga 140,000 bata izabo kigiye guhagurukirwa. Inkuru ya mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Lieutenant General Gabriel Amisse Tango Fort arikejwe n'abandi ba general bane bakorera mu karere ka gatatu k'igisirikare ndetse na secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu bageze mu Minembwe ku gicya munsi cyo kuri uyu wa gatanu bavuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho baje kurangiza imitwe yitwaje ibigwanisho imaze amezi atanu yica abaturage kanyaga n'amatungo ndetse igatwika n'amazu. Uyu mugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu nama yamuhuje n'abaserukira moko y'abanyamurenge ababembe abafurero ndetse n'abanyindo yasabye yuko buri bwoko bwagaragaza igitera intambara ndetse n'icyakogwa kugira ngo amahoro yongere agaruke muri aka karere k'imisozi miremire Minembwe. Bigabo Bigira Umwami Timote wari uhagarariye abanyamurenge muri komisiyo yigaga kuri izi ntambara zibasiye akarere k'imisozi miremire Minembwe yeretse Lieutenant General Gabriel Amisse Tango Fort uburyo abanyamurenge bibasiwe n'abamayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara maze agira icyo asaba uyu mugabo mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Twamusabye yuko agomba gusekirize ibintu n'abantu, tumubwira intambara zakera kuko tuzarwanywa n'amoko menshi, ariko leta nditwiteho nditutabare duhera ku masakara zakozwe z'akabera na byura bwaguye n'uburyo ahantu tuzadusura inga hose hari ukipe na mayimayi n'ubuhe yarwanya guverinoma, ariko ntabwo ko ubunyamurenge buriya mu Rwanda. Ariko rero mayimayi zirwanya guverinoma noneho bakayirekerera bagasa naho ari ubwo kubaye Rwanda, kandi ari mayimayi yarwana ikarwana na guverinoma, aho kuvuga ngo bayirwanye bakareka ikarwanya abanyamurenge igatwika amazu. Twamusabye kugira ngo ikazi igende asekirize population ibintu byose, kugira ngo rero noneho haba umutekano bivuye muri leta, kuko leta niyo yabuze.
Ku Rwanda rwa mukuru w'Afurero abanyintu n'ababembe bari bagarariwe na Chef Naribwini Moninga batunze agatoki ubwoko bw'abanyamurenge kuba aribo ntandaro y'izi ntambara, bitewe n'uko basuzugura andi moko hanyuma abasore babo bagasura inka mu rurenge bitwaje imbunda. Naribwini Moninga nawe yagize icyo asaba Lieutenant General Gabriel Amisi Tangu For.
Amajambo ya mbere, twashimiye ko leta ya Kongo yatugezeho kandi ikurikirana ibibazo byacu tufite muri kino gihugu byatuburije amahoro muri aya amoko ane aba muri iki karere. Ijambo twamubwiye, twamubwiye ijambo rya mbere ngo twebwe tukeneye amahoro. Ijambo rya kabiri turamubwira ngo twagowe n'indambara zizi twa izi groupe zitwaye indwaro kinyume na sheria, groupe mayimayi, groupe Yagumino, groupe bishambuke, biroze bishambuke na groupe ya twirwaneho. Nizo zatubijije amahoro. None tukeneye ngo igisekare cya Kongo gitufashe kuba ngo kifashe umwanya wacu wa mbere kuvuga ngo kikure ibyo ngibyo mu basivili.
Gadi Mukiza Zabinesha aragaruka kuri bimwe uyu mugabo mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lieutenant General Gabriel Amisi Tangu For, yasezeranyije abaturage bo mu Minembwe.
Tugiye gusubira kubahirisha ubutegetsi muri aka gace kose, kandi muri icyo gihe tugiye gukoresha imbaraga, tuzohangana n'icyo cyose cyahungabanyaga umutekano, guhera ku muntu wese witwaje ibirwanisho, aba bariya b'amagroupe arme bariya bitwaje ibirwanisho, n'aba b'abasivile batunze imbunde, abo bose ati noneho tugiye guhangana nabo, kandi tugiye gukora, ntitubabwire uko tuzabikora, ariko yemeye yuko bagiye kubikora kugira ngo bagarure umutekano mu karere kose.
Mumenya yuko General Gabriel Amisi Tangu For akorera uruzinduko mu Minembwe nyuma yaho mu cyumweru gishize Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ategekeye abasirikare kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho muri teritwari ya Mahagi na Jungu ndetse no mu Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho Sierra Leone n'icyo gihugu byasinyaniye amasezerano arimo koroherezanya mu guhana amaviza ariko kuba diplomate. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Amasezerano yasinywe arimo y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ubufatanye mu rwego rwa politike ndetse nayo gukuriraho visa ku bafite pasiporo z'abadiplomate n'iz'abayobozi bo mu bihugu byombi. Aya masezerano yasinywe kuri uyu wa gatanu ubwo Perezida Kagame na Madabio wa Sierra Leone bari bamaze kuganira. Ku ruhande rwa Sierra Leone, aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Bera Farida Tunis, naho mu Rwanda ashyirwaho umukono n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Perezida Kagame yashimiye mugenzi we wa Sierra Leone Julius Madabio kuba yarifatanije n'abanyarwanda mu kwizihiza ku nshuro 25 ibirori by'umunsi wo kwibohora, anamushimira ku masezerano yari amaze gushyirwaho umukono.
The agreements that we will sign shortly reflect our wish to strengthen bilateral cooperation.
Amasezerano dusinye arashimangira ubushake bwacu bwo guteza imbere imikoranire kugira ngo twongerere amahirwe abaturage bacu yo kurushaho gukorana nk'abanyamuryango ba Afurika yunze ubumwe. Tuzakomeza gukorana cyane ku mishinga yihutirwa y'umugabane wacu nk'imikorere myiza y'umushinga w'isoko rusange rya Afurika ibihugu byacu byombi byamaze kwemeza mbere yuko ritangizwa ku mugaragaro mu nama itaha izabera mu Niger. Perezida Madabio yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyageze kuri byinshi, bityo igihugu cye gishaka kuganira n'u Rwanda bagasangira ubunararibonye mu miyoborere n'imikorere myiza.
We've had similar challenges, not the same by any standard of measurement.
Aragira ati twanyuze mu ntambara ishyamiranije abanyagihugu, ejo bundi aha haze Ebola ndetse n'inkangu. Ibi byose byibasiye imijyi yacu myinshi, gusa ntitugomba guhera muri ibi. Twaje hano kuko dushaka kumenya uburyo mwabigenje kugira ngo musohoke mu bibazo mwanyuzemo. turavuga isoko rusange ry'umugabane. Niba tugomba gucuruza hagati yacu, ni ngombwa ko tugira umubano mwiza uhereye ku rwego rwo hejuru. Julius Madabi uyobora igihugu cya Sierra Leone yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ukwezi kwa kane umwaka ushize wa 2018 ku majwi 51.8%. Ku nshuro ya mbere u Rwanda rwohereje uruhagarariye muri Sierra Leone Bwana Harebamungu Mathias mu mwaka wa 2017. Perezida wa Sierra Leone Julius Madabio yageze mu Rwanda kuwa gatatu w'iki cyumweru aje mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 u Rwanda rumaze rwibohoje. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Assumpta Kaboyi, na wewe urakoze. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje ko inama ya G20 y'ibihugu bitunze iruka kubera mu gisagara cha Osaka mu Buyapani yagenze neza, ndetse ko abayitabiriye bumvikanye ku bitari bike naho yaranzwe n'amacakubiri. Ico bikoze ivyo abayitabiriye batumvikanye ko ku bwa Shinzo barabifukafutse, ibindi nabo navyo bavyegeza imbere. Inkuru tubaza mugenzi wacu akora mu biro vy'Ijwi rya Amerika mu Bwongereza, za Venus Tanshimiyimana.
Imyaka 13 irashize isi izengerijwe n'ingaruka z'ihanantuka ry'ubukungu. Icyo gihe inama y'ibihugu 19 bikungahaye ku isi hamwe n'ibiri mu nzira y'amajyambere wongiyeho umuryango umwe bw'Uburayi nibwo yagaragaje ko hari ikimaze. Iyo nama ya G20 yafashe icyemezo cyo kubungabunga amasoko ngengabukungu yari ameze nk'ari mu muhengeri, imaze ituma ubukungu bw'isi buzibukira igihombo cyari kuba kinini kurushaho. Kuva icyo gihe ariko iyi nama iba buri mwaka yaranzwe n'umusaruro udashamaje, kutabonera ibisubizo ibibazo biriho ndetse no kutumvikana. Inama yabaye uyu mwaka ntaho itangiriza yibanjirije, nubwo bwose ntabateranye amagambo mu ruhame, uretse gusa ubukonje bwagaragaye igihe minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yaramutsaga perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ahubwo abantu bari bahanze amaso perezida Donald Trump aramukanya na Kim Jong-un igihe bahuriraga mu karere katarangwamo imirwano hagati ya Korea zombi. Kuri bamwe rero iteraniro ry'iriya nama ryahindutse nk'ikimenyetso cy'amacakubiri yarangishi, aho ibihugu bigorwa no gukosora ibyo bitumvikanaho kubera uburyo bushya bwo guhahirana hagati yabyo butandukanye n'amategeko yarashyizweho nyuma y'intambara yo muri 1945. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP, umushakashatsi Thomas Bernard w'Umunyakanada yavuze ko G20 ishingwa yari nk'urubuga rwo guhahirana atari ku magingo y'umuntu yakwibaza niba hari akamaro igifite. Abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nama yamaze iminsi ibirebera mu mujyi wa Osaka bari mu biganiro bya mpanguhe bashaka abayobozi bakuru bazasimbura bariho, bashyize umukono ku masezerano y'ubucuruzi n'ibihugu bya Amerika y'Amajyepfo ndetse basinya n'andi n'igihugu cya Vietnam nyuma y'imyaka myinshi barananiwe kumvikana. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangarije Osaka ko ibyiyumviro by'uko ibyemezo birebana n'ubukungu bifatwa abantu bake bafite imari aho gufatwa n'inzego rusange zihuriyeho na benshi, ibyo bita liberalisme mu Gifaransa bivuyeho. Hagati aho minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yari yavuniye ibiti mu gutwi adashaka kumva impuru z'amahanga imuhamagarira kubuza abarobyi b'Abayapani gusubukura uburobyi bw'amafi mu bwoko bwa barene nyuma y'imyaka 3 bahagaritse. Abarwanya ubwo burobyi bavuga ko biramutse bibaye byaba bigaragaza ukuntu ibihugu byirirwa bivuga ko amategeko mpuzamahanga agomba kubahirizwa kandi bitabikozwa. Mu ijambo yavuze asoza inama ya Osaka, minisitiri w'intebe Shinzo Abe yavuze ko inama yagenze neza, avuga ko abari bayirimo bashoboye kubona aho bahurira ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe, nubwo bwose hari byinshi batumvikanyeho. Yagarutse kandi ku masezerano agenga imicungire myiza y'inyanja ngo zitaba iyarara, ubudasumbana hagati y'abagabo n'abagore no kurwanya ruswa muri rusange. Yemeje kandi ko ubukungu butiyongereye cyane kandi ko bushobora gusubira inyuma kubera intugunda zishingiye ku bucuruzi na politiki ziyongereye. Abateguye iyi nama kandi bishimiye ko Perezida Donald Trump wa Amerika na Xi Jinping w'Ubushinwa babaye bahagaritse intambara yabo ishingiye ku bucuruzi batanze agahengerero. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko uwo mubonano kuwitirira inama ya Osaka ntaho bihuriye ngo n'ubundi bari basanzwe babiganiraho kandi ngo bizakomeza. Ababikurikiranira hafi kandi bahamya ko nubwo bwose ubushinwa na Amerika byatanze agahenge ngo ntakigaragaza ko ibyo bihugu byombi bizahagarika amashyari nta ntambwe yatewe ku byerekeranye no kubahiriza amasezerano yo kubungabunga isi. Habayemo gusa kuvuga ngo amasezerano yashyiriweho umukono I Paris azubahirizwa, ariko nibutse ko Amerika yasinyuye dore hashize imyaka ibiri. Amerika yanatangaje ko itemera ibikubiye mu itangazo risoza inama ku byerekeranye n'imihindukire y'ibihe.
Nuko rero yari Venusta Nshimiyimana tumira Mate Gatonya, hanyuma duce tubandaniriza ku makuru y'imikino na sport.
Nkuko rero mu bimenyeye igikombe igice cy'umunani gishyiri cya nyuma cy'inkino zo guhiganirwa igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mwaka w'2019 cyatanguye mu kanya I Cairo mu minsi n'inkino zibiri nizo ziri ku rutonde uno munsi. Muri uyu mwanya Maroc iriko irakina na Benin, gushika bakaba ari gitsindo ku kindi mu gice cha kabiri cy'urukino, mu gihe mu mwanya inyuma yaho Uganda iza gukina na Senegal. Idonido twumvise umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Twiheje mu nkino zabaye mu matsinda, Maroc iri mu bihugu bike byashobye kurangiza inkino zo mu matsinda idatakaje urukino na rumwe. Icyo gihugu cyaragaragaje ko gifise abakinnyi bakomeye kandi niko baravyerekanye. Umumenyereza w'uwo mugwi Hervé Renard ari mu bamenyereza bamuka mu gihugu cy'Ubufaransa bamenyereye cyane umupira wo muri Afrika. Inyuma y'igikombe yatwaye amenyereza Zambia mwaka w'2012 n'ikindi yatwaye amenyereza Cote d'Ivoire mwaka w'2015, uwo mumenyereza nta kindi Maroc murindiriye ko atari igikombe. Icyo gihugu cya Maroc rero naho gihabwa amahigwe na Benin yarerekanye ko itoroshe mu kurangiza inkino zo mu matsinda idatsinzwe, kandi yahuye n'ibihugu bitoroshe nka Ghana na Cameroon. Urukino nagwo gw'isaha 3 z'ijoro ruza guhuza Uganda na Senegal nago nyene ntiruzoba goroshe. Kugeza uno munsi Uganda yarerekanye ko ari umugwi wifashe muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko kanatsinda mu migwi ine yo muri kano karere, niwo wonyene usigaye muri iryo higanwa. Imbere ya Senegal, Uganda naho atari ihabwa amahigwe ishobora gutangaza abantu imbere y'umugwi kugeza ubu utarerekana icizere uhabwa. Senegal ikinisha abakinnyi nka bose bakina mu cicaro ca mbere iburayi, kiretse urukino yakinye na Kenya nta bitangaza irerekana kugeza uno munsi. Muri uno rukino rwo kuri uno wa gatanu, ico gihugu gitegerezwa kuhagabira imbere ya Uganda ikinisha inguvu zidasanzwe. Uganda ariko yamaze iminsi ibiri itimenyereza kuko abakinnyi bari muri yegeregere basaba gashiruka bute kabo batari bwahabwe iyo minsi bamaze batitegura ishobora kubakorako. Kuri uno wa gatandatu naho isaha 12 niho hitezwe urukino rukomeye cyane ruzohuza Cameroon na Nigeria. Iyo migwi iri mu bihangange bya Afrika biragoye kuvuga usumbye amahigu wundi. Cameroon ifise igikombe cy'umwaka w'2017, intego y'icyo gihugu ni gutwara igikombe cy'uno mwaka, ariko yohagabira imbere y'umugwi wa Nigeria ufise abakinnyi bakiri bato kandi bafise ubuhinga, ariko amahigwe y'ivyo bihugu yo kurengana iyo ntambwe asana yangana. Isaha 3 z'ijoro Misiri ikinira muhira izokina na Afrika y'Epfo atabuhinga bukomeye yigeze yerekana mu nkino zitatu zo mu matsinda. Misiri yarangije izo nkino mu matsinda idatsinzwe urukino na rumwe, iri mu migwi ihabwa amahigwe akomeye cyane yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Kiretse kukinira muhira, icyo gihugu cya Misiri gifise abakinnyi bakomakomeye cyane barongowe na Mohamed Salah, yafashije n'umugwi we wa Liverpool gutwara igikombe gihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu bihugu bya Buraya. Umugwi wa Afrika y'Epfo kugira utsinde Misiri ni igikorwa kitoroshe na gato, naho atakidashoboka mu mupira w'amaguru na cyane cyane mu rukino rumwe. Ariko Misiri imbere y'abakunzi bayo baba buzuye ibibuga, mu gihe ku bindi bibuga haba hasa n'ahagaragara kiretse impanuka, niyifise amahirwe menshi yo gutsinda urwo rukino. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana, tubamenyeshe ko mu rukino ruriko ruba hagati ya Maroc na Benin igice cy'urukino 1990 yagenewe urukino rw'umupira w'amaguru irangiye ari ikisindo kimwe kuri kimwe. Maroc yari yaronse penalti irahusha bagiye rero kuja mu gice cy'inyuma y'igice 1990 yahariwe urukino rw'umupira w'amaguru mu bisanzwe. kimara iminota 30 niyo baguma banganya baza kuja mu ma penalty. Reka turindire turabe uko biza kugenda. Mu Rwanda tuve rero mu gikombe cy'ibihugu vya Afrika kiriko kibera mu Misiri, yatuze mu Rwanda aho havugwa ihiganwa rya Sekafa Kagame Cup rizotangura kuri uwa gatandatu. Ku telefone tukaba turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Wiriwe Jean-Claude.
Wiriwe neza Fidel.
Wo ducira ku mayanga ivyerekeye iryo higanwa rya Sekafa Kagame Cup.
Urakoze Fidel, nibyo koko guhera ejo kuwa gatandatu azatangira irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'amakipe agize Sekafa. Ubu ni irushanwa bita Kagame Cup, aho amatsinda agomba guhatana na matsinda ane, buri tsinda ririmo amakipe ane ubwo n'amakipe 16. Nihuse rero nababwira ko ku munsi w'ejo guhera isaba za kumanywa ikipe yiganiye muri Somalia nizafungura ihura n'ikipe iri muri Zambia. Umukino uzatangira isaa saba ukagera kuri saa yine. Umukino ku cyumweru rero hari imikino mu matsinda abiri ari itsinda B ndetse n'itsinda A. Uhereye isaa saba z'umweru Bandari yo muri Kenya izabihura na KCCA yo muri Uganda, hanyuma guhera saa cyenda n'igice Azamu muri Tanzania ihura no mukora Jiseli Sport. Aya makipe agize itsinda rya kabiri ariryo B azahurira kuri stade Huye i Butare, hanyuma mu itsinda rya mbere bazakinira bazakina nabo kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Naho hari imikino iteganyijwe ku cyumweru, aho guhera saa saba ikipe ya KCM yo muri Tanzania izahura na Tabara yo muri Sudani y'Epfo, hanyuma Rayon Sport yo mu Rwanda igacakirana n'igihangange Tupisa Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni guhera saa cyenda n'igice rero aya makipe yombi aya makipe yose uko ari ane agize itsinda A akazahura kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Nuko rero imikino y'ikurikiro iteye Fidel guhera ejo ndetse no ku cyumweru.
Naho gutegura iryo higanwa byagenze neza, byifashe neza?
Umuntu yavuga ko gutegura irushanwa byagenze neza, cyane cyane ko ibibuga birateganyijwe, hazakoreshwa ibibuga bitatu aribyo ikibuga cyo kuri stade Kigali Nyamirambo, hari ikibuga cyo kuri stade y'i Rubavu ku Gisenyi, ndetse Butare. Ibibuga rero ko ari bitatu bizeza gutwara abantu kubacumbikira nabyo biri ku murongo, cyane cyane ko abayobozi ba Sekafa bavuga ko ubushobozi bw'amafaranga buhari, cyane cyane ko ari n'irushanwa risanzwe riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu w'u Rwanda, ariyo mpamvu baryise Sekafa Kagame Cup.
Turagushimiye. Yari umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ari i Kigali mu Rwanda.
Mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere yuko tugahana, reka Fidel niyo ngabo tugusubize mikro utwubwire mu ncamaka makuru yijya nino kwisi.
Nakishaka gusubira kwibutsa abakunda umupira w'amaguru ariko bakurikirana igikombe cyo muri Afrika kiriko kibera mu Misiri, mu rukino ruriko ruraba hagati ya Maroc na Benin. Ubu igice cya mbere cy'igice cy'inyuma y'iminota 90 yagenewe urukino rw'umupira w'amaguru kigiye gutangura 10:15, nyuma yaho atawutsindanye bongere ko naho umuntu yose inda ini minota 15 bidakunze muri iyo minota 30 baje mu mapenalty. Gushikura rero Maroc na Benin n'igitsindo kukindi minota 15 ya mbere, nyuma y'iminota 90 ikaba itanguye. Twabwiye kwifatwa ku nkengera z'ikigobe cha Gibraltar ku munsi wa gatatu w'indwi ry'ubwato bunini cyane bw'igihugu cha Iran, bwikekwa ko bwari butwaye ingunguru imiliyoni 2 z'ibitoro by'ico gihugu byongereje icuka kibiri kiri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi ba Iran bakavuga ko ifatwa ry'ubwo bwato muri indwi ryakozwe n'inteko zidasanzwe z'Ubwongereza ryabaye ku mabwirizwa ya Amerika. Ubwo bwato bwako bwari ko butera buja muri Siriya. Tubabwiye ko urwego rwa gisirikare ruyoboye Sudani muri iki gihe n'urunani rw'abaharanira demokarasi bashitse ku masezerano y'ugusangira ubutegetsi bukirimo fata kibanza kizoshikana ku ntwara y'igisivili. Ayo masezerano arimo gushyiraho leta yigenga iyobowe n'umushikiranganji wa mbere. Tongeye tubabwira ko imiryango 15 yo mu gihugu cya Kenya y'abantu bishwe mu isanganya ry'indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX mu gihugu cya Ethiopia mu kwezi kwa gatatu yiyamirije icyumviro cyashikijwe n'isosiyete Boeing cyo kubaha indishyi y'akababaro mu kuvuga ko bazokwitwarira iyo sosiyete muri sentare.
Hakoze Fidel niyo ngabo na Andre Diane na Hazoyi mari kumwe kuri mikro hamwe na Fasile Gebehu yegeranije a Madrid. Twempi ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuyifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo hano makuru mushaka kongera kuyumva kuri zitatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com mugira ijoro ryiza na weekend nziza kubaja bayitanguye.